Tuashimile kumandanya kumviliza ijugi Amerika isamira na Washington DC mukirundi no mukinyarwanda mwara mutsenchuti bazikunze muzindukanye natwe ku miganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumena Joy Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru twafitiye tukahera kuyagezeho igihe nino ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Mwara mutse Diane avugwa irya nino ku isi tuyahere muri Afrika kuyavugwa muri Mali. Ishiramwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO ejo ku munsi w'Imana ryatangaje ko ryafatiye ibihano abasirikare bari mu kagwi katembagaje ubutegetsi muri Mali kuva mu kwezi k'umunani 2020. Ibyo bihano birimo kubabuza kugira ingendo mu bihugu byo muri uwo muryango hamwe no gufata imitungo babifitiyemo. Ibagiriza ko bafise uruhara mu gutebya gutunganya amatora yabwirizwa kuzoba ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri umwaka uza. Nayo muri Ethiopia abaroberi bariko barwanya leta baratesheje agaciro raporo zivuga ko bashobora kuzokwankwa n'abanyagihugu canke bakazosesa maraso mu gihe bo kwinjira ku murwa mukuru Addis Ababa. Muvugizi wabo Gatechu Reda yabyiganiye itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ejo ku munsi w'Imana. Ni mugihe kandi ejo ku Imana waranzwe n'imyerekano ku mugwa mukuru, imyerekano y'abanyagihugu bashyikira igisirikare cya leta. Umuhari TPLF ugwanya leta hamwe nabo bacuditse batangaje mu ndwi ziheze ko bigaruriye ibisagara biri ku birometero 400 uva ku mugwa mukuru kandi ko bazohagarara ari uko bashitse ku mugwa mukuru Addis Ababa. Ibihugu bitari bike byarahanuye abenegihugu babyo kuva muri Ethiopia kandi na Leta Zunze za Amerika yarakuyeyo abadiplomate bayo. Papa Francisco, umwungeri wa Ekleziya Katolika, yabwiye amasinzi y'abantu i Vatikani cyo ku munsi w'Imana ko ariko arakurikiranira hafi iyo ntambara n'umubabaro, yongera asaba ko inzira y'ibiganiro ari izoshikana igihugu mu mahoro. Muri Nigeria igitigiri cy'abaguye mu isanganya ry'inyubakwa yasenyutse ku munsi wa mbere w'indwi iheze mu gisagara cya Lagos kigeze ku bantu 42 mu gihe abarokotse bageze kuri 15 nk'uko abategetsi babitangaje. Icyatumye iyo nyubakwa isenyuka gushika ubu ntikiramenyekana, ariko gusenyuka kw'amagorofa biramenyerewe i Lagos, igisagara kibamwo hafi miliyoni 20 z'abantu. Igitigiri nyakuri cy'abantu bari muri iyo nyubakwa igihe yasenyuka ntikizwi, ariko abakozi bahakorera bibaza ko boba bashika ku bantu ijana. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, umushikiranganji wa mbere wa Iraq Mustafa Al-Kadhimi yararusimbye mu gatondo kejo ku munsi w'Imana. Mu itangazo leta Iraq yasohoye yaremeje ko indege itagira umudereva drone yamijaguye ibisasu ku muhana wa Mustafa uri ku murwa mukuru Baghdad. Abantu indwi mu bamucungerera umutekano barakomeretse muri icyo gitero leta ivuga ko cyari kigamije kumuhitana. Nta mugwi n'umwe uracitirira. Hano muri Leta Zunze za Amerika, guhera ku munsi wa mbere w'indwi za ingenzi zizokwinjira muri Amerika zizobanza kwerekana ko ziteje urucanco rukingira virusi ya corona. Ingingo ije ikuraho yari yarafashwe haraheze umwaka n'igice yabuze abanyagihugu bakomoka mu bihugu birimo Brezile, Ubuhindi na Afrika y'Epfo kwinjira ku butaka bwa Amerika bivuye ku kiza cya corona. Icyancu Amerika ivuga ko izokwemera ni Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson, AstraZeneca hamwe na Sinovac. Iyindi ngingo Amerika yafashe niyo gusubira kugurura imipaka na Canada hamwe na Mexico kubicandagishije bakora ingendo baciye mu nzira z'amabarabara.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijuru ry'Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika. Ikaze mu gice cya kabiri cy'amakuru agiye kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari. Ishami ryigenga IDHB ryemeza ko abanyuruzwa ababurirwa irengero n'ababurizwa igufa mu Burundi babandanya kwiyongera mu gihe iryo shirahamwe ryegekayo mabisha ku bakozi iperereza n'abapolisi mu Burundi. Amashami yigenga akura mu gihugu yo asanga iri shirahamwe ari gikoresho c'ibihugu bimwe bimwe.
Ibitwebwa twisunze ibyagiye birasabwa n'amashami mpuzamakungu atari mu gihugu berekana ko umenga iby'agatakazi na muntu babikurikana gusumba twebwe turi mu gihugu agatakazi na muntu mu gihugu kateye intambwe ko biraboneka ko ari inkingo zafunditswe za politiki.
Uyu ni Gerard Hakizimana umukuru w'ishirahamwe Foliko F rimwe mu yakorera mu gihugu cy'u Burundi. Muri IDHB bo yamara bavuga ko amakuru y'ivyaha Foliko F ihakana bayavana mu matohoza n'amasoko yizewe.
Nous avons recueilli de nombreux témoignages directs et très détaillés de la part de victimes, de témoins oculaires.
Uyu nawe ni Karina Terkatia umushakashatsi mukuru wa IDHB asigura muri make ko mu bo bakesha amakuru harimwo n'abahohotewe. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ku handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze ncuti bakunze ibijuri rya Amerika ishami ryigenga IDHB mu mpera zindwi twara idusozereye ribicishije mu cegeranyo ryasohoye gemeje ko mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane abantu banyuruzwa ababurirwa irengero n'ababurizwa igufa biyongera cane. Abahinga bigoshira hamwe begeka ubwo bisha ku bakozi biperereza n'abapolisi. Amashira hamwe ari hagati mu gihugu yombi yamara amenyesha ko ikicegeranyo abagikoze ari bikoresho by'ibihugu bimwe bimwe. Ayo mashirahamwe yagiriza ukwivanga mu itunganywa ry'inzego z'u Burundi. Ibindi biri muri no rapport tubaza umenyesha makuru juri y'Amerika i Nairobi Elo Julikaneza.
Ishyirahamwe IDHB rigizwe n'abahinga batatu bigenga bose n'abanyamahanga bakaba bakorera amatohoza ku bijanye n'agatakazi na muntu mu Burundi. Kuva hagati muri uyu mwaka bemeza ko hiyongereye ibitigiri by'abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero n'abarezwa igufa. Muri aya mezi ahezeho rivuga ko byabaye akabarore. Byemeza ko abantu mirongo bahagaritswe babarezwa igufa hagati y'ukwa kane n'ukw'icyenda nyuma yaho yibonekeje imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho bateye mu duce dutandukanye ku butaka bw'u Burundi. Kuva mu kwezi kw'indwi honyene IDHB rivuga ko abantu mirongo ibiri ari bamenyekanye ko banyurujwe. Kanoni bande babakorerwa kwa totezo wabo bahinga bavuga Karinate Zaki anumushakashatsi mukuru amazi imyaka hafi 25 akorera ku bibazo byo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika yacishwe ijwi rya Amerika.
Les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés. Donc on retrouve par exemple des habitants de certaines régions.
Imigwi yibasirwa kurusha n'abantu bikekwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi. Aha nk'akarorero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Ariko hari n'abanywanyi imigambwe nka Tenere. Akenshi bahagarikwa ata amategeko akurikijwe. Ibitero hamwe na hamwe byacitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bongere bakubagure abikekwa kubagwanya
emprisonner et torturer leurs opposants présumés.
Certains yanemeza kucegeranyo basohoye atari yororo asigura ko cyafashe amezi menshi kandi bacicariye.
Nous avons recueilli de nombreux témoignages directs et très détaillés de la part de victimes, de témoins oculaires.
Twaronse ibyabo nabitubwire ibyabaye harimo aberekewe n'amabi abahoze bafunzwe cyangwa inshuti zabo kandi amakuru yacu turondera n'izindi mpande nyinshi kugira tuyizere. Ibyo twumvise biteye ubwoba na cyane cyane ku babarezwa igufa. Abantu bamwe babarezwa igufa n'abapolisi abandi nabo babarezwa igufa ku rwego rwo hejuru i Bujumbura ku cicaro cy'iperereza. Abakozi b'igendereza ntacyo batakoze kugira ngo babakuremo amakuru. Rimwe na rimwe uburibwe bwari kirenga ku buryo abafunzwe bapfa ibyo bavuze kugira gusa uko abarezi igufa bihagarare. Niko yongera ko ariko Gerard Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Foricon F rimwe mu yakorera mu ntara zose z'u Burundi siko abibona afata abahinga nk'ibikoresho.
Be n'abantu usanga ahanini bakora bahiga inyungu zabo n'abo bikorana. Ibitwebwa twisunze ibyagiye birasabwa n'amashami mpuzo makungu atari mu gihugu berekana ko umenye by'agatakazina muntu babikurikana gusumba twebwe turi mu gihugu agatakazina muntu mu gihugu kateye intambwe ko biraboneka ko ari nkingo zafunditswe za politique zifunditswe n'ihugu bimwe bimwe kugira bagumize igisho ku Burundi
Karnate Zaki anasanga mukuru wa Foricon F yarengeye akarimba bakoze raporo abantu bari kurengero no mu rw'igihugu sende hajeje w'agatakazina muntu urabazi 60 vinyini muraba urongo yariko yemeza ko atora bamwe bamwe
iyo tubonye ko ariho ikintu cashitse umuntu akabuvwa irengero icambere no gushikira inzego zitandukanye ni muri izo ariko muri ankete duheruka kugira ari abantu bashika kuri batatu canke bane tuzatwarabonye kandi twatuzi ko abo bantu bazimije
President Evariste Ndayishimiye nawe mu mpera z'ukwicenda mu nama y'abakuru b'ihugu na mareta New York muri ONU yajashimangiye ko igihugu ciwe cateye imbere cyane mu kubahiriza agateka ka kiremwa muntu
nous saisissons cette occasion pour demander à certains partenaires notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de faire une lecture juste
dufashe kano karyo dusaba cyane cyane mu gisata cyawo n'icagateka kazina muntu ngo bagire umwihwe dudahengamye kutwigoro ku Burundi no kuduha gaciro kabereye inyifato yose yo gukumira Burundi babushira kimigwi dasanzwe mu byagateka kazina muntu nta kivyara leta yashize mu bikorwa ikingirwa byagateka kazina muntu ukubaha demokarasi n'uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro n'ubwitangazamakuru
impinduka na tetsaki yanazemeza ibidahagije kuri we
Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière. Mais ces derniers mois, on assiste à une dégradation prononcée et très inquiétante.
Iba gusezera na guhindura ibintu n'ubutungana ariko ibyo biherera ku karimi kareshe gusa hari cyobo kinini hagati y'ukuri n'idasezerana na gushitsa. Nta gikorwa kiboneka nkuko ababarezwe gufa n'ababuri gurengero muri raporo yacu twerekana bigaragaza.
Et la réalité comme l'illustre les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport.
Kunjuro ya mbere ishyirahamwe ryakoze raporo itavuga uruhara rw'imbonerakure rwaruka rwa CNDD-FDD mu gambo uri ku butegetsi mu mabi byatohoje ko abayagirizwa ahanini n'abakozi b'iperereza na bamwe mu bapolisi hamwe n'abasirikare bake naho iyi raporo yerekana ishusho y'ibitagenda neza inama ya ONU ijeje wateka akazi na muntu iherutse gufata umurwi wakurikirana ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu 2015 gusubirizwa umwanditsi araba agateka akazi na muntu ibyafashwe nk'insinzi kuri leta n'abakunzi bayo atagihindutse nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye n'ibihano byari byafashwe n'umwe bwa buraya ugahagarika imfashanyo bwa leta ya Burundi bigiye gufutwa kuva dutunjya neza turutse ukindi kiringo cateye impari icanya kwigendera president Pierre Nkurunziza mu 2015 Burundi buracyafatwa nka kimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu mbere hari abahinga babwereranya na rimwe mu macuniro yo mu bihe bya none eroje urika neza ijwi rya Amerika
Eloje wilika neza urakenuye duce dutandukira yavugwa mu Rwanda ikigo mpuzamakungu gitanga ubumenyi bw'ubuhinga bwa none ICDL kivuga ko mu Rwanda abakozi ba leta bafise ubushobozi bwo gukoresha mudasobwa batarenga ibice 20% biri mu bushakashatsi ico kigo giheruka gushira ahabona mu gihe biruko abahinga bavuga ko iki kibazo co bacaragize ingaruka ku musaruro w'abakozi na cane cane mu gihe ca gahunda yaguma mu rugo ubuhinga bwakoreshwa cyane umenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye
Umuyobozi mukuru wa ICDR Damien Osirivani avuga ko icyo cyumenye mu by'ikoranabuhanga cyatangiye kugaragara cyane ubwo isi yose yari yinjiye mu bihe byaguma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19 abakozi ba leta y'u Rwanda 20% bonyine nibo bonyine bazi gukoresha mudasobwa uko bikwiye bigaragaza ko barenga hafi 80% batazi gukoresha iyi mudasobwa bikaba byaba intandaro yo kugabanya umusaruro bari bitezweho bwa Nabyarimana Strato ni impuguke mu by'ubukungu agendeye kuri ubu bushakashatsi agaragaza ko icyo aba bakozi batanze kidahagije ukurikije ubumenyi bari bafite kuri mudasobwa
niba dutegereje yuko abantu bakora bakoresheje ikoranabuhanga kandi ntaryo bazi urumva se umusaruro nyine waturuka he byanze bikunze muri no minsi cyane cyane twakoreshaga ikoranabuhanga kubera kutava rugo nyine bitewe na restrictions zo kwirinda covid birumvikana ko byanze bikunze umusaruro waba waragabanutse numbaze ngo byagabanutse ku kiye kigero kubera ko nta raporo nzibigaragaza ariko byanze bikunze urumva ko birajyana niba abantu bateganyirijwe gukora bakaba igikoresho bifashisha ariko ikoranabuhanga bakaba batabizi bose urumva umusaruro wava he nyine
si Habyarimana Strato uvuga ko iri koranabuhanga ritatanze umusaruro uko bikwiye na Profeseri Kabera Karisti uyobora kaminuza y'ubukerarugendo n'ikoranabuhanga iri Kigali n'umwe mu batangije kwigisha programu muri kaminuza yobora yemeza ko ubushakashatsi bwa ICDR bwagaragaje ko hari ikinyuranyo hagati y'ubumenyi bwatangwaga n'ubukenewe kugira ngo umuntu abashe gukoresha ikoranabuhanga
icyo kinyuranyo rero no mu bakozi ba leta cyaragaragaye cyane kuburyo hari abakozi bagera ku 75,000 bakeneye kongerwa ubumenyi kugira ngo babashe kujyana naho isi igeze mu ikoranabuhanga. Tunafashe no muri no mu mashuri makuru na za kaminuza natwe ubwacu, aho byabaye ngombwa ko twigisha dukoresheje iyakure, nabwo ntabwo abantu bari biteguye. Niyo mpamvu byatwaye igihe kinini kugira ngo nka Minisiteri y'Uburezi na HEC byemerere amashuri kuba yakwigisha akoresheje iyakure. N'ubu ngubu ntabwo amashuri yose ya kaminuza arabona uburenganzira bwo kwigisha akoresheje iyakure. N'amashuri make amaze kubihererwa uburenganzira, kuko hariho imyiteguro ari ijyanye n'ubumenyi, ari ijyanye n'ibikoresho, ari ijyanye na za programu nk'iya ICD kugira ngo abantu babone abashobora no kwigisha abandi.
Uyu muyobozi avuga ko uko iminsi igenda ishira abantu bose bagomba kugana mu ikoranabuhanga, bikaba bisaba n'abaturage ubwabo kumenya iryo koranabuhanga kugira ngo babashe kugendana n'ibihe.
Urebye gukoresha irembo biragusaba gukoresha ICT, urebye gusaba serivisi runaka biragusaba. Ibyo rero byakabaye ikintu abantu bose bumva ko ni igihe cyageze cy'uko abantu bakoresha ikoranabuhanga. Kandi noneho urebye n'ibihe bya COVID, ntabwo tuzi n'imbere uko bizaba bimeze, biradusaba kujya muri ubu buryo bwa digitalization. Ariko umuturage nawe kugira ngo abashe kwimenya, nawe biramusaba kwigomwa no kumva ko ariyo nzira yonyine ishoboka kugira ngo ajyane n'ubuzima uko buri kugenda buhinduka.
Mu baturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika, hari abagaragaje impungenge ko abageze mu zabukuru bikibagora gukoresha ikoranabuhanga, hiyongeraho ko kubona ibikorwa remezo biborohereza gukoresha iryo koranabuhanga aho batuye nabyo bikiri ikibazo.
Ugasanga nk'umukecuru kuza bamubwira iby'ikoranabuhanga ntabwo ari kubyumva neza.
Hari bamwe na bamwe wazaga akakubwira ati connection zanze, wagera ku irembo akavuga ati hano connection zanze, atuzaze ejo, uzaze ejo. Ugasanga nyine uzaze ejo yabaye uzaze ejo. Bamwe baturage bamwe na bamwe nyine bikabadindiza, bikanabera ikibazo.
Wajyaga ku irembo ugiye nko gushaka icyangombwa runaka, ugasanga connection zanze, akakubwira tegereza. Uko bakubwira gutegereza niko ibyo wenda gukora biri gupfa.
Urabona ikoranabuhanga cyane cyane uri 90% bayita wayaresi, ariko kubera ko amawayaresi agiye aherereye ku mirenge, ku bigo runaka bikomeye, ntabwo hose arahagera.
Minisiteri y'ikoranabuhanga na innovation hamwe na kaminuza yigisha iby'ubukerarugendo, amahoteli n'ikoranabuhanga UTB bagiranye amasezerano y'ubufatanye mu kwigisha ikoranabuhanga abakozi ba leta 75,000. Ubu bufatanye bugiyeho nyuma y'ubushakashatsi bw'ikigo mpuzamahanga gitanga impamyabumenyi mu by'ikoranabuhanga ICDR. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ikoranabuhanga Iradukunda Yves ashimangira ko hari icyuho mu bijyanye no gukoresha mudasobwa na telefoni mu bakozi ba leta. Asobanura ko leta yashyizeho amahugurwa ku bakozi bayo azajya amara byibuze iminsi 60 ku muntu ufite ubumenyi bw'ibanze kuri mudasobwa.
Twifuza rero yuko abakozi ba leta by'umwihariko bagira ayo mahugurwa, bagira ubwo bumenyi. Gushyiraho rero ko bagomba kugira certificate no kugira ngo koko abaturage babone ko ari ingamba ikomeye nka leta. Ibyo rero bikava ku bakozi ba leta bikagera mu mashuri uyu munsi kugira ngo n'abanyeshuri bahe agaciro ikoranabuhanga.
Leta y'u Rwanda yihaye intego ko kugeza mu mwaka w'2024 abanyarwanda bangana na 60% bazaba bazi gukoresha ikoranabuhanga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Urubuga rwa Facebook ruhanganye n'izagirije byo kurenga ku mabwirizwa y'akarangamutima karwo. Umwe mu bahoze ari abakozi ba Facebook haheze iminsi asohoye impapuro ziharugwa mu 1,000 zagiriza ico kigo imikorere mibi. umenyesha makuru ijwi rya Amerika Chris Hannes aragaruka kuri bimwe mu biri muri ubwo rwandiko rwibanga rwa Facebook rwashizwe ahabona inkuru yiwe muyumva mu ijwi ya Temistocle Mutijima akoreje rya Amerika mu Rwanda.
Nyuma yo kwegeranya inyandiko nyinshi ubwo yari mu buyobozi bwa Facebook, Frances Haugen yazikwirakwije mu bigo by'itangazamakuru bigera kuri 17 byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabyo byahise bifatanya mu mushinga wo gutangaza inkuru buri kimwe kwacyo ku birebana n'ibikubiye muri izo nyandiko. Inkuru zatangajwe ku munsi wari wumvikanyweho mu mpera z'ukwezi gushize kwa 10 zigaragaza Facebook nk'ikigo gishishikajwe no kongera umubare w'abagikoresha no kugwiza inyungu, kirengagiza uburyo abantu bakoresha urwo rubuga mu gukwirakwiza ubutumwa bubi burwango n'ibinyoma. Izo nyandiko zigaragaza ko Facebook by'umwihariko yananiwe gushyiraho uburyo bwo kugenzura imvugo zibiba urwango, izisebanya n'ibinyoma zikoreshwa n'abakiriya bayo bari muri bimwe mu bihugu birimo n'ibyo Facebook ubwayo yanzuye ko biri mu kaga kenshi ko kugarizwa n'ingaruka zabe niyo mikoreshereze mibi y'uru rubuga. Mu by'izo nyandiko zivuga ko Facebook yananiwe gukora kandi harimo gushyiraho porogaramu z'ubutasi zikora neza no kugira umubare uhagije w'abakozi bakurikirana kandi bazi indimi nyinshi mu zikoreshwa n'abakoresha uru rubuga nkoranyambaga. Uretse abanyamakuru, Bwana Haugen izi nyandiko yanazishyikirije Komisiyo ya Amerika ishinzwe umutekano n'ubutwererane hamwe n'Inteko Nshingamategeko ya Amerika. Yanatanze ubuhamya imbere y'abagize Komisiyo y'Ubucuruzi muri Sena no mu Nteko Nshingamategeko y'Ubwongereza. Haugen akaba yarakoresheje telefone ye ngendanwa mu gufata izo nyandiko. Izi nyandiko ni ingenzi cyane kuko ubusanzwe urubuga rwa Facebook rukoreshwa n'abantu benshi cyane ku isi. Imibare y'ibarura iki kigo cyikoreye ubwacyo mu mpera z'ukwezi kwa 9 k'uyu mwaka igaragaza ko kugeza icyo gihe uru rubuga rwari rufite abarukoresha bagera kuri miliyari 2 na miliyoni zisaga 700. Ni ukuvuga hafi umuturage umwe muri 3 ku isi, hakiyongeraho ko iki kigo ari nacyo kigenzura izindi mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp na Instagram. Icyakora mu guhakana iby'iki kigo gishinjwa, umuvugizi wa Facebook Bwana Mavis Jones mu nyandiko ye yavuze ko icyo kigo kirimo gukora ibishoboka mu guhagarika imikoreshereze mibi y'imbuga zacyo mu bice bigaragara ko bishobora kuvukamo amakimbirane, kandi gifite abakozi bavuga indimi mu buryo bwa kavukire bagenzura ibitangarizwa kuri urwo rubuga mu ndimi zigera kuri 70. Kuwa mbere w'iki cyumweru mu nama y'abanyamigabane ya buri gihembwe yabaye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, Bwana Mark Zuckerberg washinze Facebook yavuze ko iki kigo gihanganye n'ingufu z'akagambane k'abashaka gukoresha izo nyandiko mu kugisiga icyasha.
Agize umugiza tacha sport bibunaho turahereye mu Burundi aho murwi wa SOS ari waraye utahukanye igikombe mu mukino watsinzwemo Intwari ibitsindo 32 kuri 31 mu bagabo. Mu bigeme Sisters itsinda Rumuri ibitsindo 16 kuri 8 ni mu nkino zo gutanguza ihiganwa rya handball mu gisagara cha Bujumbura. Umupira w'amaguru naho ku munsi ugira 11 w'ihiganwa Bumamuri iracari mu kibanza cha mbere. Izi nkuru zose tuzibaze Desire Hatungimana akoresheje rya Amerika ikigali mu Rwanda.
Kuno w'Imana niho izo nkino zo gutanguza iryo higanwa rya handball mu Burundi zarangira kuri Sesinga mu Ngagara. Umugwi w'ishuri gisumbuye SOS ukaba mu rukino rwa nyuma utorohewe mu gutsinda Intwari umugwi usanzwe ukomeye cyane mu gisagara cha Bujumbura. Ugo rukino rukaba rwasozerewe ku ntsinzi ya SOS ya gitsindo 32 kuri 31. Aron Kagabo amenyereza uwo mugwi akamenyesha ko iyo ntsinzi bayikesha imyiteguro ikomeye.
Ngambe nuko twarashobore kurondera abandi bakinyi bashasha kugira basobore gufasha umukinyi turikomeza aho twari duhobahoba. Cyakabi nuko twaciye tugira imyimenyerezo ikomeye kugira n'abakinyi dusanze dukina na tuzi nanye umwe wese twashoboye kumwiga ahakomeye aho bahobahoba aho se turabikorera ko kugira ngo dushobore kubaca mu byahumwe. Kandi mubonye ko twabikoreye ko amanota yari menshi menshi twabarusha atari mu minota ya nyuma. Cyakabi nuko twashoboye kubigisha icyo bita cohesion de l'équipe.
Mu gisata cya bigeme naho umugwi wa Sisters warorohewe cyane mu gutsinda umugwi wa Kaminuza y'u Burundi ku bitsindo 16-8. Muri urwo rukino Sisters yarerekanye ko ifise umugwi mwiza cyane. Umenyereza wa Sisters amenyesha ko hasigaye utuntu duke cyane kugira bazotangura ihiganwa bameze neza.
Uhinga bwari buhari kubera twararose umwanya wo kwitegura. Turakora ishino kwitara preparation physique générale aba turaje muri spécifique abakinyi rero twari twabazanye tubize tuzi ko bafite ubuhinga bukwiye n'inguvu ari nacyo gituma byatworoheye kugira ngo dushobore gutsinda ijya mashe bigaragara ko twasumbije ekipe adiverse ku rugero ruboneka kandi rushimishije.
Nkurunziza Eric ajejwe ubuhinga mu ishyirahamwe rya handball mu Burundi asangiye higanwa ryimirije rizoba rikomeye afatiye kuvyo yabonye mu nkino zo gutangura ihiganwa.
Abarezi bitege ibintu byoshye cyane kubera abamenyereza bari ku kibuga, abakinnyi bari kubayitegura, natwe rero tubitegura kugira ngo tutangwe shampiyona ari shampiyona kanobere. Tigo turaraba turabona yuko icyo tabonye kimeze neza dushaka tukigerageza kugira ngo dukosore kugira ngo shampiyona izomere neza mu minsi tube tuyitegura. Kandi tubamenyesha yuko tugiye vuba na vuba bwango ko tugiye gutangwa shampiyona nk'uko amateka abivuga. Amateka muri association avuga yuko haba assemble generale itunganya amahiganwa kandi habanza kuba tumwe adivete kugira ngo dusuzume ama ekipe uko yari ameze mwakweze ko ari kakimeze.
Mu mupira w'amaguru naho ibitsindo 22 nivyo vyinjiye ku munsi ugira wa 11 uhiganwa ryo mupira w'amaguru mu Burundi. Urukino rwari rurindiriwe n'abantu isinzi n'ugwahuje umugwi wa Aigle Noir ukina na Message Ngozi. Aigle Noir ikaba ari yatahukanye insinzi y'ibitsindo 2 kuri kimwe cha Message. Mu zindi nkino Rukinzo nayo nyene yatsinze Flambeau du Centre ibitsindo 2 kuri kimwe. Umugwi Atletico New Oil utsinda Bujumbura City bitsindo 2 ku busa. Urukino rwinjiye mu bitsindo byinshi ni Kayanza United inganya na Burundi Sport Dynamic bitsindo 3-3. Umugwi wa Bumamuru watsinze Royal FC igitsindo kimwe ku busa. Vitaro inganya na Flambeau de l'Est igitsindo kimwe ku kindi. Umugwi wa Musongati nawo unganya n'umugwi wa Olympic Star ubusa ku bundi, mu gihe Top Junior yatsinze Rekoko ibitsindo 3-2. Muri iryo higanwa rero kugeza kuri uwo munsi wa 11 w'ihiganwa, umugwi wa Bumamuru wo mu ntara ya Cibitoke uracari mu kibanza cya mbere n'amanota 26. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Akeno ngaduce tuba turabangira ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri micro. Mari kumwe na Joe Diane Ninahazwe, Facile Gebehu niwe yavyegeranije ku izina ry'abagenzi bacu rero bose. Tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa muvyo murimo vyose naho utaha.
Marikia waro, tugumanire.